Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiriza iminsi yose ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kane itariki 24 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2018 kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe na Ange Fidel Niyonga.
2015 twasanze abakozi b'Imana bamwe bari bafashe ingendo ya politiki aho bagiye barigisha kutubaha uburongozi mbere batuma n'abantu benshi bahunga. Rero karakajyo keza ko kubabwira ko biriya twabisezereye twibaza ko turi kumwe.
Uyo ni Fredy Mbonimpa, umukuru w'igisagara cya Bujumbura atera kama barongoye amashengero kubasaba kudakoresha imvugo za politike mu nyigisho batanga. Turavuga no ku buyobozi bwa kaminuza ya Gitwe mu Rwanda bwituye inama nshingamateka ngo ibafashe kurangiza ikibazo iyo kaminuza ifitanye n'umuyobozi w'inama nkuru ishinzwe amashuri makuru. Turavuga no ku rubanza ihinguriro gitabijyanye kwigendera Sina Paul Rwigara iregamwo ikigo cy'amatagisi n'amakori mu Rwanda kugurisha icyamunara amatungo y'iryo hinguriro mu buryo butandukanye n'amategeko. Rutaburanishijwe ejo kuwa gatatu hamwe no ku ndwara ya zona iri mu ndwara z'urukoba zikibangamira amagara y'abantu mu Burundi. Amari imbere yaho reka dutega amatwi amakuru twateguriwe na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramutse Aloyce.
Waramutse Fidel. Ndamutse n'abaduteze amatwi. Felix Tshisekedi aheruka kwemezwa ko ari we yatsinze amatora ararahira kuri wa kane nk'umukuru w'igihugu muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Perezida Joseph Kabila nawe arahamagarira ubumwe mu gihugu. Ukwimikwa kwiwe kubera mu kibanza cya Palais de la Nation ku murwa mukuru Kinshasa nk'uko byashikirijwe n'abafasha ba Tshisekedi hamwe na Kabila ejo kuwa gatatu birangije amakenga yaba ariko baribaza aho ibyo birori bibera. Buzoba bubaye bwa mbere habaye guhererekanya ubutegetsi mu mahoro muri kahise k'icyo gihugu gitunze cyane ubutare cyaronse intayo kwigenzura ubukoloni bw'ababirigi mu mwaka w'1960. Leta z'ubumwe za Amerika ejo kuwa gatatu zaremeje Tshisekedi nk'ugiye kuba umukuru w'igihugu kandi bashimira Joseph Kabila kuba yemeye gutanga ubutegetsi mu mahoro. Amerika ikurikiye ibyashikirijwe n'umuryango umwe bwa Afrika hamwe n'umwe bwa Buraya aho bavuze ko biteguye gukorana na Etienne Tshisekedi nk'umukuru w'igihugu mushasha agiye kurongora RDC. Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro yarahagaritse imigenderanire ya kidiplomasiya na Leta z'Ubumwe za Amerika yongera abakozi ba ambasade ya Amerika amasaha 72 ngo bazobe bavuye mu gihugu ciwe. Maduro yabitangaje ku munsi wa gatatu haheze amasaha make Perezida Donald Trump ashikirije ko yemeje Juan Guaido ko ari umukuru w'igihugu w'imfatakibanza yongera aragabisha bikomeye Maduro. Trump yabwiye amenshi makuru ati ntacyo turiyumvira gukora ariko kugeza ubu ingingo iyo ariyo yose iri ku meza irashoboka mu gihe hatoba kubisikanya mu mahoro muri demokarasi muri Venezuela. Ibyo Trump yabitangaje haheze umwanya muto Guaido n'umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi atangaje ko ari we perezida. Hari mu myerekano yabaye mu gihugu cyose ejo ku munsi wa gatatu yiyamiriza Maduro. Leta z'Ubumwe za Amerika zikeneye ko ibindi bihugu byemeza Guaido nk'umukuru w'igihugu. Ibihugu nka Argentine, Canada, Chili, Guatemala, Paraguay na Peru byemeza ko bizobikora, ariko igihugu nka Bolivia cyo ngo ntikizobikora kizoguma gishigikiye abanyevenezuela hamwe na perezida wabo Maduro. Hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika umugabo yitwaje inkoho yararashe abantu batanu abasanze muri banke muri Leta ya Florida ku muhingamo w'ejo ku munsi wa gatatu nk'uko byashikirijwe n'igipolisi. Xefen Xave w'imyaka 21 yaciye afatwa n'igipolisi inyuma yo kugandagura abo bantu bari muri banke mu gisagara cya Sebring muri Florida nk'uko umukuru w'igipolisi yabibwiye abamenyeshamakuru. Gushika ubu amazina y'abapfuye ntaramenyekana kandi igipolisi ntikiravuga ibihano bimurindiriye hamwe n'icyatumye akora iryo bara. Muri Amerika kandi Michael Cohen yigeze kuba umushingwa manza canke umwavoka wa Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump ntacitavye kwishura ibibazo vy'abashinga amateka ku isango ryo kuwindwi ukwezi kwa kabiri kuza nkuko byari bitekanijwe. Umushingwa manza wiwe yashikirije ko umutekano wiwe n'uwo muryango wiwe bibangamiwe n'iterabwoba riva kwa Perezida Donald Trump. Umushingwa manza wiwe Lenny Davis avuga ko iyindi impamvu ari uko Cohen akibandanya kwitaba umushingwa manza adasanzwe Robert Mueller mu matohoza yiwe mu ruhara uburusiya ngo bwaragize mu guhungabanya amatora y'umukuru w'igihugu muri 2016. Cohen byari biteganijwe ko yitaba umurwi w'abashingamateka ugenzura ibikorwa vya leta uri kuratohoza ku mafaranga y'igifukamunwa Perezida Trump yoba yarahaye abagore boba baragendanye nawe kugira ntibimwononere ukwiyamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Trump nawe agahakana ko atawe bagendanye inyuma y'umugore wiwe basanzwe bari kumwe. Leta y'igihugu cya Sudani nayo yo mu manuko yasabye amakungu ejo kwa gatatu gutanga amafaranga akenewe gushigikira amasezerano y'amahoro yatewe ko umukono mu kwezi kw'icyenda. Ishigwa mu ngiro ryayo ryaratebejwe kubera intambara zikibandanya mu ntara zimwe zimwe. Mu ijambo yashikirije abaserukira ibihugu byo mu mahanga icegera cy'umushikiranganje ajijwe imigenderanire Deng Dao Deng yatangaje ko ayo mafaranga akenewe kugira bifashe mu gushiraho ibibanza byo kwegeranirizamwo imirwi y'abitwaje ibirwanisha shize ibirwanisho hasi. Iyo ni imwe mu ngingo zikomeye z'amasezerano y'amahoro yumvikanywe ko mu mwaka uheze.
Urakoze Aloyis ku makuru hejeje kudushikiriza. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi aho umukuru w'igisagara cha Bujumbura Freddy Mbonimpa ahamagarira abarongo ya mashengero kwigisha ijambo ry'Imana politike bakayirekera abanyepolitike muri kino gihe himirije amatora mu mwaka w'2020 mu Burundi. Kuri igisagara cha Bujumbura yabishikirije ejo kwa gatatu mu nama n'abarongo ya madini atandukanye. Inkuru yakurikiranywe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanya.
Irongowe n'umukuru w'igisagara cha Bujumbura, iyo nama yari ifise ihangiro ryo kurabira hamwe ingene amadini yakoranye n'abajeje intwaro mu mwaka uheze wa 2018. Fredy Mbonimpa yarayirongoye yibukije zimwe mu ngingo zafatiwe amadini akorera ku butaka bw'u Burundi. Aha twovuga nk'ingingo y'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu yabuza guhezagira abageni ku minsi ya kane n'iya gatanu, ariko ico gikorwa carabandanije mu madini atandukanye. Icariho c'umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura Anatole Rugerinyange yashikirije igituma Ekleziya Gatolika yabandanije guhezagira abageni kuri iyo minsi.
Sinzi uko arije numvise nabi iryo tegeko rijanye n'ivy'ubugeni. Cumva iryo tegeko numva umenga ni abagira ubugeni hajya bagenda muri leta bakagira amasezerano mugaba mu vy'amashengero. Sinavyumvise kumenga birimwo, nico gituma kumbure nimwamubona hari biguma biba ngira ngo nuko tutumvise neza itegeko. Ntibyanditse civil religieux, urumva kantu ka religieux katarimwo niduje tumva ko bitwerekeye mugare nagire ngire nti byo tegeko ntitwagyumvise neza twagira ngo twegume amashengero ntibitwerekeye byari byo mu ikomine gusa.
Umukuru w'igisagara cha Bujumbura yabwijwe rya Amerika kwico kintu cagarutse muri iyo nama kugira abatatahuye iyo ngingo batangure kwishira mu ngiro. Fredy Mbonimpa yatanze ikiringo ntarengwa kubatarashira mu ngiro iyo ngingo.
Cyo ituma tutavuze tuti mwarenza amategeko twibajije ko twatangwa umuco kugira tujumve kumwe ku mashengero bamaze kwakira abo kugira tubahinduze kumbure cha tudestabiliza imiryango tumvikane ko mu mwezi wa Februari abasize programme za mariage bazikore mugave ki mu mwezi wa Mars ntagira umuntu muzokwemerera azoze samedi muzo mu programme samedi binakunda usabye dimanche mubishoboye mu mugire ugo rubanza ariko kuva lendi gushika vendredi ico kintu tucubahiriza
uwo aramutswe igisagara ca Bujumbura kigiye kuba mu misiri imbere igisagara c'ubutunzi yarafise n'ijambo rikomeye ku barongoye amadini mu gihe twimirije amatora ya 2020 abo banyamashengero abasaba gusigurira gusaba bajejwe ijambo ry'Imana politike bakayirekera abanyepolitike
2015 twasanze abakozi b'Imana bamwe bari bafashe ingendo ya politike aho bagiye barigisha kutubaho uburongozi mbere batuma n'abantu benshi bahunga rero karakajyo keza ko kubabwira ko biriya twabisezereye twibaza ko turi kumwe bagiye kwigisha urukundo amahoro ubumwe ko umukozi w'Imana tuzosanga yagiye mu ntumbero yo kwigisha abarundi amacakubiri cyangwa kugwanya leta kw'amashengero cyangwa abakozi b'Imana bazofatirwa ibihano
naho icyo kibazo atanumwe mu barongo ya madini yashinye kugira ico kivuze ko imbere y'amatora ya 2015 hari abarongo ya madini bashikirije mu mashengero ko batemera ukwitoza ubwira gatatu kwa Petero Nkurunziza mu matora y'umukuru w'igihugu abarongo ya mashengero ntibibagiye ariko kwiyamiriza ivyumba vy'amashengesho bavuga ko bitera uruhagarara mu kibano Mufasoni Brigitte baragunzwa numwe mu bakuru b'amashengero iyamiriza izo vyumba by'amashengesho bamwe bita ibicaniro
rero hari ibicaniro bikwiye kugagwa bitugaho kandi biriko biyitirira n'amashengero atavyemera ugasanga n'ishengero rirashoboye no kugira ingorane bivuye kuri ivyo bicaniro kandi bikwiye henshi bikwiye mu gihugu cyose twashaka yuko haba bishobotse nyakubahwa hakaba ubufatane mu ntwaro muri sekirite no mu makonfesiyoloje zakabufatane mu buryo bwo gukurikirana ibyo bintu ivyishizeho bigakugwaho kuko iki ni gihe tugomba kubera amaso ivyishizeho bigakugwaho kuko intumbero ya bose simwe intumbero ya bose simwe birasubiza mu ihumbi ibintu byinshi kandi ugasanga ibintu biriko birazazahana n'abariko bakora bakorera Imana ugasanga bahawe amazina atariyo kubera ivyo bintu.
Umukuru w'igisagara ca Bujumbura arizeza abasaba kwivyo vyumba vy'amasengesho bifutwa burundu kuri ivyo hiyongera ko n'urwamo ruterwa n'ibikora n'ivyijoro bibuza abegereye amashengero ari mu makaritiye atandukanye gutora gatiro. Fredy Mbonimpa akavuga ko muri uno mwaka wa 2019 hagiye kugira igikozwe kandi kiboneka. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda ubuyobozi bwa kaminuza yagitwe bwituye inama nshingamateka ngo ibafashe kurangiza ikibazo iyo kaminuza ifitanye n'umuyobozi w'inama nkuru ishinzwe amashuri makuru. Iyo kaminuza isobanura ko imaze guhomba muri yari dumwe n'igice w'amafaranga y'u Rwanda. Ni inkuru y'imenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi.
Hagiye gushira imyaka ibiri ishami rya kaminuza ya Gitwe ryigishaga ubuganga rihagaritswe na Minisiteri y'Uburezi. Minisiteri yavugaga ko iyi kaminuza ishami ryayo ry'ubuganga ridafite ibikoresho byifashishwa mu kwigisha ndetse ko idafite n'abarimu b'inzobere. Iyi kaminuza yaje gufungurirwa andi mashami yayo yari yafunzwe mu kwezi kwa 9/2017, ariko ishami ry'ubuganga ibwirwa ko rizafungurwa nyuma y'imyaka ibiri. Abanyeshuri bo mu myaka yo hejuru bamaze kumenya neza ibyo batakaje. Ubuyobozi bw'iyi kaminuza bwemeza ko bwagerageje gushakisha ibisabwa byose birimo ibikoresho byifashishwaga mu kwigisha ubuganga, gushaka abarimu b'inzobere, ariko abayobozi b'iyi kaminuza baje kwerurira abagize inteko ishinga amategeko ko ikibazo bakibonye ku muyobozi w'inama y'igihugu ishinzwe amashuri makuru Emmanuel Muvunyi, kuko ibindi byose basabwaga bari baramaze kubyuzuza. Uyu ni Bwana Barikumana Berto ushinzwe kwandika abanyeshuri.
Bodi yacu n'abanicyenda abantu batandatu bose bari bafite formation y'ibyanye n'ubuganga. Bamwe ni abaganga, abadoctors muri medicine, abandi na undi ni umunasi uhagari program ya general nursing undi ni umu yize microbiology biochemistry agari program ya emerit none ugatangazwa no kumva bavuga yuko itari heri fluorated yuko kwe kongera kuvugururwa bakanashiramo ikintu kivuga ngo bodi yacu ngo ihore ihindagurika kandi aribo bagize guteba aribo batanze inama zo kwikwe guhinduka.
Iyi kaminuza ivuga ko kubuzwa kwakira abanyeshuri bashyashya byakozwe na Muvunyi uyobora Hege ariko akayitegeka gukomeza guhemba abarimu bari barazanye bavuye mu bihugu byo hanze nka Nigeria, Uganda n'ahandi. Ubuyobozi bwa kaminuza ya Gitwe bwemeza ko bumaze guhomba kayabo kamiriya rimwe n'igice mu mafaranga y'u Rwanda kubera guhemba abarimu batagira icyo bakora. Uyu ni Bwana Nosa Kabandana uhagarara inama y'uburezi.
Twifite icyizere yuko nkuko bakorera abaturage rwose bazakurikirana ikibazo cyacu by'abana ngombwa bakaza kuri tere. Ibikoresho birahari na barabyemera ko bihari, abarimu barahari, nta kibazo. Niyo governance bavuga nibaze bavuga bati uyu nguyu bibaye byiza mwakoresha uyu nguyu. Ese kaminuza yujijana kujana ubundi ni yahehe ngo tuyirebere ku kigeranyo turimo gomba hafi miliyari imwe n'igice. Turimo kugira imyenda nkuko babibabwiye y'amezi hafi arindwi ndetse n'imisoro ya Rwanda Revenue ikaba itaratanzwe, ariko bakaba mbere yuko kaminuza ihagarikirwa amashami imisoro atangwaga neza.
Usibye ikibazo cy'ibikoresho bidahagije, kaminuza ya Gitwe yashinjwaga n'inama y'igihugu ishinzwe amashuri makuru gukorera mu cyene wabo ibintu baregwa ko bitera akajagari mu burezi. Itsinda ry'ababonanye na komisiyo y'inteko ishinga amategeko y'uburezi ryasobanuye mu buryo burebure uko iki kibazo giteye ko abakozi bose bahabwa akazi muri kaminuza hakurikijwe ubushobozi. Abagizwe komisiyo y'uburezi mu nteko ishinga amategeko bijeje ubuvugizi kaminuza. Uyu ni perezida w'iyi komisiyo Bwana Nyabyenda Damien.
Kuba mwaranatugejeje ikibazo cyanyu ariko turabashimira ku bisobanuro bihagije muduhaye. Icyo twabizeza nuko tugiye kugikurikirana nuko n'ubundi mu mikorere y'inteko bigenda uko bizajya bigenda tusesengura ikibazo muzajya mubimenya, ariko icyo tubizeza nuko tuzagikurikirana kugeza tubonye imyanzuro yacyo.
Aba bayobozi muri iri shuri bakoresheje imvugo zikomeye babwiye intumwa za rubanda ko barenganijwe na Bwana Muvunyi uyobora inama nkuru y'amashuri makuru, ariko igitekerezo cyo gufunga amashuri makuru atujuje ibisabwa hagamijwe guteza imbere ireme ry'uburezi. Hege iyoborwa na Mugisha Sebasazi Nosa. Nta ruhande rundi ruvugwa muri iyi nkuru twabashije kubona, ariko komisiyo y'abadepite mu nteko ishinga amategeko itangaza ko izatumiza umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe amashuri makuru na kaminuza mu Rwanda maze nawe azabashe gusubiza abadepite ibibazo bimuvugwaho ko ari we ubangamiye imikorere myiza y'iyi kaminuza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Tukiri mu Rwanda, umucamanza muri sentare y'intango ya Kacyiru mu gisagara cya Kigali ntiyaburanishije mu mizi urubanza ihinguriro gitabijyanya kwigendera Asinapol Rwigara riregamwo ikigo cy'amatagisi n'amakori kugurisha icyamunara amatungo y'iryo hinguriro mu buryo butandukanye n'amategeko. Ibindi kuri icyo kibazo tubibaza umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Iburanisha mu rubanza rw'itabirwanya kwigendera Sinapol Rwigara ruregamo ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro n'umuhesha w'inkiko w'umwuga Maitre Vedase Habimana guteza mu cyamunara Fond de Commerce y'uruganda binyuranije n'amategeko ryibanze ku nzitizi zazamuwe n'uruhande ruregwa. Mbere y'izi nzitizi ari ku mucamanza yabanje kwiyama w'amahoro Anne Rwigara, umuyobozi w'uruganda PTC, na musaza we Rugwiro Arioste Rwigara, kuko ngo bafataga amajwi mu rukiko batabifitiye uburenganzira. Anne Rwigara yasobanuye ko urubanza ari urwabo kandi ko ababuranaga bavugaga buhoro adashobora kumva ibivugirwa mu iburanisha bityo ko gufata amajwi byari bumufashe kuzumva ibikubiye mu miburanire. Umucamanza yategetse ko gufata amajwi bihagarara maze burumwe ushaka kumva urubanza agatambuka gahagarana n'impande ziburana. Anne Rwigara na musaza wa Rioste Rwigara bategetswe kuzimya telefone maze Anne Rwigara atambuka ahagarana n'umunyamategeko wunganira uruganda rwabo. Uruganda rw'itabi PTC rwatanze ikirego mu rukiko rw'ibanze rwa Kakiru mu mujyi wa Kigali gisaba guhagarika no gutesha agaciro cyamunara ya Fond de Commerce yabaye mu ntangiro z'ukwezi kwa 2018 ruravuga ko byakozwe binyuranije n'amategeko. Abunganira baregwa barimo Maître Jean Clément Gatera ku ruhande rwa Rwanda Revenue Authority barasaba urukiko kutakira iki kirego, baravuga ko ari ikirego ku rubanza rw'imisoro. Bisunze ingingo z'amategeko bavuze ko imanza z'imisoro ziregerwa mu nkiko z'ubucuruzi aho kuba mu nkiko zisanzwe, bagasanga urukiko rw'ibanze rwa Kakiru rutabifitiye ububasha. Maître Janvier Rwagatare wunganira uruganda rw'itabi rwa Rwigara yabwiye urukiko ko ikirego gisaba guhagarika no gutesha agaciro cyamunara gitangwa mu rukiko ruri hafi y'aho iyo cyamunara yabereye mu gihe iyo cyamunara yabereye imasoro ku biro bya Rwanda Revenue Authority. Yavuze ko amategeko atumura ko n'umuhesha w'inkiko akoze iyo cyamunara ashobora kuregwamo iyo hari ibyo bashaka kumuryoza. Maître Gatera ariko agakomeza gusobanura ko ikirego cyatanzwe kidatandukanye n'imanza zaburanywe kuri iyo misoro. Umucamanza amubajije ubugira kabiri niba yumva icyaregewe mu rukiko rw'ibanze rwa Kakiru. Maître Gatera yasubije ko ari ugutesha agaciro cyamunara bitewe n'impaka zavutse mu migendekere yayo. Umucamanza yongeye kumubaza niba urukiko ruzaburanisha urubanza rw'imisoro cyangwa se niba ruzaburanisha ku byakozwe muri cyamunara. Yasubije ko hazaburanishwa ku iteshwa agaciro rya cyamunara yakozwe hagamije kwishyuzwa imisoro. Abunganira Vedaste Habimana umuhesha w'inkiko w'umwuga wateje icyamunara abo ni Maître Fatuma Mukakibibi na mugenzi we Maître Baje n'ibyiringiro babwira urukiko ko abamureze hari ibyo batabanje kwibazaho. Baravuga ko uruganda rw'itabi rwa Rwigara rwagombaga kubanza kumenya uwo rurega aho rumurega n'icyo rumurega. Nabo baravuga ko ari umuhesha w'inkiko w'umwuga bityo ko yagombaga kuregwa mu nkiko z'ubucuruzi kuko icyo yakoze ari ugushyira mu bikorwa cyamunara ya Fond de Commerce y'uruganda. Umucamanza yongeye kubaza uruhande ruregwa niba nta zindi manza zabayeho. Maître Baje n'ibyiringiro asobanuye ko ubuyobozi bw'imisoro bufite uburenganzira bwo gukomeza kwishyuza imisoro kabone niyo haba hari zindi manza zikiburanwa. Umucamanza yakomeje kumubaza niba yemera ko hagati yabona uruganda bemeza ko impaka zikiriho cyangwa se niba zararangiye. Maître Byiringiro yavuze ko impaka zikiriho kuko uruganda rwishyuzwa umusoro rutemera. Yavuze ko hatitawe kuri izo mpaka ikigo Rwanda Revenue Authority kizakomeza kwishyuza uruganda rwa Rwigara kayabo gakabaka muri miliyari 6 z'amafaranga kugeza uwo mwenda urangiye. Maître Rwagatare wunganira uruganda rw'itabi yakomeje gushimangira ko ikiburanwa mu rukiko rw'ibanze rwa Kakira atari imisoro ahubwo ari hagarika n'itesha agaciro rya cyamunara. Akavuga ko byaba ikinyuranyo n'ikiburanwa igihe uruhande bahanganye rwaba ruhakana ko iyo cyamunara yabayeho. Nyuma y'izo mpaka umucamanza yabwiye impande zombi ko agiye kuzisuzuma akazatanga icyemezo ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere. Kugeza ubu cyamunara ya Fond de Commerce y'uruganda yatwaye umutungo wose w'uruganda. Banyiri uruganda bavuga ko yakozwe bataramenyeshejwe igihe zabera n'igihe n'agaciro ndetse bakavuga ko bataza yavuyemo ariho bahera baregera ko yakozwe binyuranije n'amategeko. Ku rundi ruhande kandi hari urundi rubanza rubangikanye n'uru ikigo Rwanda Revenue Authority kiregamo abanyamigabane n'abayobozi b'uruganda ko bagize uruhare mu micungire mibi yatumye rutishyura umusoro. Mwiburanisha riheruka umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yategetse kuwa amahoro Anne Rwigara umuyobozi w'uruganda icyarimwe n'umunyamigabane ndetse na Neza Yvonne wari umucungamutungo wa PTC n'umunyamigabane bazaryozwa iyo misoro. Yabahamije uruhare mu micungire mibi n'urubanza rugeze mu bujurire. Uruganda rumaze umwaka usaga rufunze imiryango bivuga ko rwishyuraga miliyoni zibarirwa muri 300 z'amafaranga nk'umusoro wa buri kwezi. Ibyo kwa Rwigara na Leta y'u Rwanda byatangiye kuba bibi cyane kuva mu ntangiriro za 2015 akimara gupfa. Leta ivuga ko yazize impanuka mu gihe umuryango we wege ku rupfu rwe kuri leta. Iyi misoro ikomeje kuvuga ko kwa Rwigara batishyuye mu bihe bitandukanye bavuga ko ishingiye ku mpamvu za politiki. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2755 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11,905 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530 Radio Ijwi rya Amerika radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Mu Burundi ndwara ya zona iri mu ndwara z'urukoba zikibangamira magara y'abantu Muganga Belize Kaneza yanonosoye ivyo kuvura bene izo ndwara mu kiganiro yagiranye na Diane Ndonse aratubwira byinshi kuri iyo ndwara
Muganga Belize Kaneza asigura ko ingwara ya zona iterwa n'umugera w'ingwara y'ibihara bifata abana bakiri bato kubera ko uwo mugera ari wo virus varicella zoster utigera usohoka mu mubiri naho umwana akiri bihara uragaruka ukamutera ingwara ya zona igihe umubiri utagumanya abasoda bakwiye bawugwanira uyu muhinga mu kuvura ingwara zo kurukoba arasigura igihe bagabanuka
butakara nk'iyo umuntu ariko aragera mu zabukuru tuvuge nko guhera ku myaka 50 canke irenga hama ikindi ni ingwara zimwe zituma ubwo bushobozi bwo kwigwanira bugabanuka tuvuge nko umugera wa sida kanser canke uburuhe bw'umubiri canke umwitwarariko urenze bishobora gutuma ubwo bushobozi bugabanuka nk'umenye kwa agwaye nk'uwo mugera wasida agafata imiti hakiri kare kugira ngo ntarinde gushika aho ingwara zimusinzikaza
hano mu gihugu iracaboneka mbega hari urugezo mwamufise eba iboneka ko
urugezo no mbeshe sinzi biharuro yo bigeze kumuga uko ndabibona iminsi yose mu kazi kanje nuko nko mwiyinga ndaronka nk'abantu bashika nka batatu batanu ngurumva hariho nawe bataje kuri jewe bakaja nko kubaje ne hadise nukuvuga yuko ko iyo ngwara irashahari cyane turetse nabo baza kwivuza hariho na benshi tuzi yuko kenshi bataza kwivuza nuvuga yuko iyo ngwara irashahari cyane
aha muganga abandanya sigura ukwifata
itangura umuntu yumva udusonga canke ubabare canke ukumva umenga umuntu ariko arasha atarikina kimwe yibona ko kumubiri hamaheze nk'umunsi umwe canke ibiri akavyuka abona uduhere twinshi dutonze turi hamwe turimo amazi kenshi ikunda gufata
tuba turi hamwe turundanye canke tuba dutonze umurongo
turarundanye hama tukaba dutonze icarimwe kenshi igafata mu gikaraza canke mu mugongo canke kunda mbese no kubihimba byirondoka irajaho no mu maso kenshi irajaho
ingwara ya zona nubwo itangura izano duherehere nk'izindi ngwara zimwe muganga Belize Kaneza asigura ko yoroshe gutandukanya nizo zindi
ikimenyeso cyane uvuga nti kiyerekana nuko ifata igihimba kimwe cy'umubiri no kuvuga ifata iburyo canke ibubamfu mugabo ntishobora kuza icarimwe iburyo ni ibubamfu hama utwo duhere tukababaza cyane
umuntu akiyagaza yego
turajyana hari igihe dushobora kwiyumisha two nyene haheze nk'iyinga rimwe canke zibiri hariho n'igihe bisaba yuko urinda gukoresha imiti yo kwa muganga kugira ngo twume muganga iyo ngwara itera imisonga myinshi iyo misonga ishobora no kubandanya n'igihe utwo duhere tuba twumye akaba ariho kenshi nca ndabarungika ku muganga araba ibintu by'imitsi soza bwenge kugira ngo abakurikirane kwera ubwo babare nko ku bantu bashaje canke ku bantu bafise umugera wa sida bubabaza cane kandi butuma umuntu ataco ashobora kwishoboza
zona iri mu ngwara ivugwa igakira ariko vyose bikavana nuko umuntu yanyarukiye kwa muganga
iyo ngwara novuga yuko umuntu ayivuje hakiri kare itica gusa yoshobora kwica umuntu iyo ativuje tuvuge hagaca hajamo ama microbe umuntu agacagira ico novuga infection générale hama ico gihe umuntu ashobora kwicwa plutôt niyo infection mugabo ntiyicwe niyo zona nyene izina
ingwara ya zona ntiyandukira Icyo bikoze igihe umuntu ajojotewe ko namazi ava mu duherehere twoya yafashe ashobora kumutera ingwara y'ibihara mu gihe atigeze abigwara akiri umwana nkuko muganga Belize Kaneza abivuga ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Njuti mwese mukunda ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twati bafitiye kuri isaha haniyo bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteza amatwi mubandanye mudukurikirana mu biganiro vyacu vya misi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika